mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunzi muri kumi natwe mganiro vy'uno munsi hano muri studio ndwi muri kumi na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ko ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda. Turi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse yacu ya Facebook, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Kuruno wa munga makungara himba zumuse wa hari umufasoni, iche ivugo chuno mwaka gihamagarira umufasoni wese guhaguruka akagwanira ko angana n'abashinganahe ico bita egalite muri bino bihe cyo kivugo kigira giti je suis de la génération égalité levez-vous pour les droits des femmes. Uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwaka rero udasanzwe mu vyerekeye ugo rugamba amakungu azokwirimbura arabe ahagejeje uwo mugambi wo guteza imbere aba fasoni afatiye ku masezerano yatewe kuri igikumu mu gihumbi kimwe n'amajenda na mirongo icenda na gatanu. Ayo masezerano yitiriwe igisagara ca Beijing co mu Bushinwa aho yasinyiye igisata ca ONU uno mwaka. Kandi kijeje ivy'iterambere ry'umufasoni naco kizohimbaza imyaka cumi giheze gishinzwe. Hambavu itwo twigoro tw'amakungu kugira ngo umufasoni agire igihagararo haba mu muryango canke ahandi hose. Hari abakomeje kuvuga yuko intambwe ikiri ndende kugira ngo iterambere ry'umufasoni rishike angane n'umushinga ntahe. Aho muherereye byifashe gute uno munsi mpuzamakungu muri ko muhimbaza gute? Mwebwe bafasoni mutwumviriza muri mu makambi, mutwumviriza muri ahatandukanye, nivyo tuza kugaruka ko muri kino kiganiro. Urubuga ni rwanyu, nta mutumire dufise, tuza kubaha ijambo kugira mutubwire ico mwibaza kuri ivyo vy'iterambere ry'umufasoni, ivyerekeye kungana k'umufasoni n'umushinga ntahe, hamwe ndetse n'utwigoro dutandukanye turiko turakora kugira ngo agateka k'umufasoni kubahirizwe. Uambere duse ni Emeline kumurongo wa telefone. Emeline kaze? Uherereye he?
Munkambi ya Mutenderi muherereye.
Munkambi ya Mutenderi muri Tanzania. Umunsi mukuru mwiza Eme. Urakoze cyane. Uri kuhimbaza gute ngaho mu ikambi ya Mutenderi muri Tanzania?
Nakunze tuhimbaza nkuru usanga ubukene buturembeje, tutaronka ukuntu tugirane tuwitegurira. Ariko hariho nk'aho duherereye hariho nk'ishyirahamwe rya IRC rikoresha uwo munsi mukuru w'agateka k'umukenyezi. Rero natwe kubera izuba ejo tuzogenda kuhimbaza turi benshi, nyene akama twarakitabye baradutumiye.
Murumva ko muzohimbaza mwebwe ejo no muri rusenda abo twavuganye bambariye yuko nabo bazohimbaza ku munsi wa kabiri. None uyo munsi mu miryango hoho basanze gutega Emeli? Nti uhambavu y'ubwo bukene mu muryango basanze gute? Murubahirije mateka yanyu, muriteza imbere naho uvuga ko bigoye?
Nta kwiteza imbere, ntakuntu nyine twakwiteza imbere kubera usanga tuzigenzi turindira nk'udufashanyo turanyere mu mihano yacu. Ejo akamuka izayo gucanga urugeje natwe tujya tugenda tuzafatanye n'abandi bakenyezi ndetse n'abagabo bajya badufate mu mugongo.
Umaze igihe kingana gute muri iyo kambi ya Mutenderi Gaeme?
Maze y'imyaka ine.
Hanyuma uno mwaka rero mu mwaka uza nkano mango kifuza yuko uno munsi wo gusanga umeze gute mu buzima bwawe bwite nk'umupfasoni, umeze gute mu muryango wawe? Nakubaza nti ukifuza yuko uno mwaka nkano mango umwaka uza uno munsi mpuzamakungu hari umupfasoni wo gusanga umeze gute?
Nuko oda namaze nko kwitana kuronko kongo ni fasha nka umu bandi ndere nk'abandi tugahimbariza hamwe n'abandi bakenyezi nanje nderewe.
Hama none Gaeme, mwikambi ibikorwa bitandukanye vy'abafasoni mukora mwirondeza mutuntu ni nk'ivya udukorwa dutandukanye mukora kugira ngo dushobore kubasahiriza?
Nta gakorwa na gatoyi kariho twokora kubera turindira dupfokeye ibyo kurya ubupfu busaza hama isoko irugaye nta kuntu ntidusohoka inyuma y'inkambi nta kuntu nyene turonka ukuntu twifashe.
Harigeze kuba havugwa ikibazo c'abapfasoni iyo mugiye kurondera inkwi hanze y'ikambi babagirira nabi bakafata bamwe n'abandi ku nguvu, ico kibazo kiracahari?
Kiracari hose.
Hanyuma abajeje umutekano bababwira iki?
Abajeje umutekano bariho baragerageza bukebuke, ariko ico kibazo caranse kuvaho.
Nuko rero Yemi, urakoze kuri kano kanyu duhaye kugira ngo dushobore kuyaga utubwire ubuzima ubayemo ngaho mu ikambi ya Mutenderi. Urakoze kwa duhaye umwanya kugira ngo dushobore kuyaga.
Murakoze.
Nawe yitwa gute? Witwa nde?
Ndagire Genezera.
Ndagire, umunsi mukuru mwiza.
Namwembe tunsangire.
Nawe arambwiye Mirina ati uko wabasanze ntiyaryohere umo cyane mugabo ngo ejo muzoja guhimbaza. Nawe byifashe gute?
Asa nimuke uke nyene kweri. Isa nyene ko tujumuhana niyo hanye tuhimbaze kuko n'uwacu.
N'uwanyu kandi no kuhimbaza cyane. Hanyuma none ga Ndagi, Emeline ngo amaze imyaka ine ngaho Mutenderi, nawe uhamaze ingana gute? Uhamaze imyaka ibiri. Ikigukomereye cyane nk'umupfasoni w'impunzi ni icyahe? Ikintu kikubangamiye, utugorane dutandukanye, kuko we yambariye ati biragoye murindira yuko murinda gupokera kugira ngo mushobore kuronswa utuntu dutandukanye dufasha imiryango?
Ntitonka ubwigenge bwo gusohoka nkambi gatondere ubuzima iza kubuka ubwo nyene ntiduhigiaubwigenge dushaka guhindura utuntu usanga nyene bigorana kweri usanga dufite impamvu iyo niyo nama nsa dufise.
Hanyuma bababuza gusohoka ikambi kubera iki?
Tuba turi impunzi ntabwo inyene turonka.
Bababuza mwese n'abashinga nta ntibasohoka?
Abashinga nabo bo barakomerewe nyine.
Nabo nyene ntibasohoka?
Ya basohotse naho ni gutombora nyene gutombora.
Hanyuma Gandagi, ugasaba iki inzego zitandukanye kugira ngo mu mwaka uza uno mwaka uno munsi uzobasange nk'abapfasoni bo mu makambi muhagaze uko muvyifuza?
Twifuza nyene kugira nte kumwo inzego nyene mwadufasha.
Twebwe amenyeshamakuru no gushira hejuru ivyo bibazo vyanyu, nta kindi tuba dushoboye ababyumva bakavyumva.
Wadisa ngo tuvugara nyene no je ajeje inze bonyene
eh ntibaza kubara abanone
aha ntibaza
ah no gukomeza mukihangana
eh bino nyera ukene ifatanye n'isonka ifatanye zo akenyezi bino ntitanye
Hanyuma mbega ndagi tukivuga kuri ivyo vyimfashanyo mu misi yahera bari bavuze yuko ari haho bariko barasubiriza gutanga imfashanyo bakabaha amafaranga ngaho vyifashe gute bafashije amafaranga canke babahe ibifungurwa babahe ibifungurwa ariko murashima birashobora gutunga umuryango
ya ndiyo cyakugushika ko ni ukwezi ndivuga icyo cyatu kumuntu urumva ko Dito shika nene kuko kwezi.
Eh.
Nisamu mungila guwe mwukene nene kuko nene.
Nukuihanga na chani.
Ego mwakote.
Urakote chani lero girumusi mkuru mngiza mfasoni. N'abandi bapfasoni mwese muri ngaho mwikambi ya mutenderi. Wabwira ati rugi Amerika ribifurije umunsi mukuru mwiza.
Ego hari gusa hari umushinga nta yadufashe umugongo hano turi kumwe.
Hari umushinga nta yagize ki?
Yadufashe umugongo kwa umunsi mukuru wacu ashaka ko mwavugana.
Ehe ashaka ko tuvugana nta kibazo muduhe. Ego mwitwa gute? Mwitwa gute?
Nitwa James.
James ngo ni wafashe mu mugongo wa Fasoni.
Ego me tringa twese ngari mutembere kandi murazi ko ndumushinga naye nagenda afise umukenyezi. Ni kuvuga ego kibazo cy'abakenyezi ngari mutembere ni kibazo kigeranuwe cyane mu makambi yo muri Tanzania. Ni kuvuga abakenyezi basohotse inyuma y'inkambi. Ni kuvuga inyuma y'inkambi hariyo abasanga hariyo abasuma hariyo abantu usanga bagezwe ibigigi usanga bakingira ibigigi n'usanga akunda kugira nabi abakenyezi bakunda gufatwa ku nguvu hariho n'akunda gutorwa ibigiga inyuma y'inkambi bagiye kurondera ukuntu bafashe umuryango ni ukuvuga guca ingero ibyo rero ngaha muri Tanzania bizama byavuzwe mugabo nta n'umunsi n'umwe birigera bitorerwa inyishu
none ga James wewe ukiyumvira ngo impamvu biba abapfasoni bakahohoterwa bagiye kurondera utwo bafashisha imiryango hama ntihagira igikorwa bipfira hehe
ni kuvuga ahantu bipfira aha muri Tanzania uraze bavuga ko umutekano ukwiye mubwiye kureba nta mutekano ukwiye kubera aya mashamba menshi iyaba bagiye mu ishyamba bahabwa ubwigenge bajya abantu bagiye gukorera bakabitaho ubwo bugizi bwa nabi ntibwoba kuko niyo batuma ubwo bugizi nabwo abantu bakoresha niyo batuma ubwo bugizi bwa nabi babutuma buba
babituma gute
ni kuvuga barababwira hano usanga aba bategereye bagende kubakorera bagezeyo bati babihinduka ni kuvuga igihe usanga bacabaga kubatabahenze amafaranga cyane ibyo babwe nyatekereje ahubwo babagiriye nabi
hanyuma none ga James mwebwe ivyo birabashikira canke bishikira abafasoni gusa
ni kuvuga ibyo birakunda gushikira abafasoni kamaro n'ikibazo gereka kuba hirya yeje n'abagabo bagiye hari gusanga mu nzira hategereye abapolisi bagaca biruka ko ugasanga barabambye n'ideri batwe bagaca bagaruka uko nyene
hanyuma turetse ivyo byo muri rusangi abafasoni bagenda hanze bakakoregwa nabi mwebwe abashinga ntaye murashigikira abafasoni banyu
Ibyo byema turabashigira abafasoni bacu kuko mwihabaye nk'ikibazo cy'ubufasoni nk'umwe birakunda gushika hamwe abagabo bose baca bavuga ati kuko icyo kintu cyabaye reka tugende mu byo mwaho hantu cyabere tugende kugirane tugende kubaraba gasanga nk'ikandi yose iragomba kugira kuraba abantu bagire nabi uyu mufasoni
no gukomeza mubashigikira hama mukabandanya mucira hejuru ico kibazo ngira ngo ishami rya ONU ribitaho na leta ya Tanzania bazoheza babatunganyiritse
Aho n'ikindi kandi ni kuvuga n'amashyirango asanga gukora ngaha muri Tanzania ego aritaho abakenyezi cyane cyane mu ngo mugabo hageze ku icyo kibazo ni kuvuga usanga umengo kirabarengeye umengo kiri mu minye leta ya Tanzania kuko nabonye nibashaze kwerekana ahantu baba batumbereye bace bagiriye ayo macamo cyagize ko ashyigikiye impunzi gozi adashaka gushyigikira leta ya Tanzania migambi yayo na kantu usanga leta ya Tanzania ihagarara cyane yuko twohunguka ku nguvu
yuko mwohunguka ku nguvu
yuko twohunguka ku nguvu ni kuvuga aya mashyirahamwe ashatse gufasha impunzi kwerekana ko ibashyigikiye atagwa mu mporero
nukwihangana nukwihangana
eh twa kwihangana ukuravye n'ubujezi umujyango mugabo no kuvuga icyo bita umubacera ndio nka isorori zitandatu z'ubufu ku kwezi hamwe n'isorori zibiharage kugira kimi maze kwezi kuvuga ibyo naho kuvuga umuntu abayandikiwe kujya saa sita gusa mu ijoro hatarimo cyangwa ukajya mu ijoro saa sita hatarimo kugira uko kwezi guhera
reka tuzaba turatunganya ibiganiro bitandukanye ku buzima bubayeho mubayemo ngaho mu makambi James murakoze abafasoni bose muri kumwe ngaho mutse mugira umunsi mukuru mwiza
ego turabashimiye hama muzamara dutera kamo kubera ngaha mu nkambi usanga dufite zihishe ahubwo turikumvishiza gusa hariho n'uwundi asanzwe akora muri bene b'amashyirahamwe yagomba ko mwovugana ko nawe nyine afite icyumviro yoterera
ni umufasoni
oya numushinga ntahe
reka rero tuje ku bandi tuzobagaruka ko mwebwe hanyuma kugira ngo duhe akanya abafasoni ntitubatware umwanya wabo sivyo ego mwebwe ngaha muri mutenderi muratubwiye tuzosura tubigarukeko urakoze cyane ugira umunsi mwiza ego Gaspar uratwihanganiye twagutebeje ku murongo wa telefone kazi
aho turi ko aho tugore bamuzamuratuye
ego tuzobikora tuzobikora twese Gaspar ku ndi murongo wa telefone Gaspar ikaze uherereye duzidri ariko tukumva nabi warusha kabyo cuvuze ku vyino hikuhimbaza cyuno munsi muzamakungu hari umufasone
yego
duga kwijamba
uyu munsi mukuru ufite ahantu gisagara ka Bujumbura tubona abakenyezi baramaze kugira ijambo ahanini hanini yego ariko nko kuba ari mu mitumba usanga ariko kimwe na n'abakenyezi bari no mu gisagara ka Bujumbura bari mu gisagara abakenyezi rero baravuga yuko bogerageza bakagira bakanganyika bakagerageza uburyo bungana n'abagabo ariko simbona yuko ibyo haba byoroha gusa
bizokwa nkirahe
ahantu byanyura nk'ahandi nta mu bisagara urabona abakenyezi baragira ijambo ugasanga barafise abenshi bakagira ubuzi baba ariko barakoreramo aho sava irashoboka ugasanga bagerageje bakagira mu mashyirahamwe hanyuma ahubwo ishoboka mugabo misozi ruguru mu mitumba usanga umukenyezi nawe asanga ataro nk'aho avugira usanga agira igikorwa cyinshi muhira ugasanga afita ibikorwa byinshi ugasanga biri kuri we mugabo umugabo nawe ugasanga ari umutererana henshi hari aho bifite umugabo ugasanga ari umutererana ugasanga nkamufata kuraba abana ugasanga nkamufata ibintu byo mu rugo
none igikwiye gukorwa kugira ngo bihinduke ni gike
igikwiye gukorwa kugira ngo bihinduke ni uko hori inyigisho hanyuma abakenyezi bagafite bamwe abakenyezi bo mu misozi tukabitaho cyane bakagenda bagafite bamwe abakenyezi bo mu misozi bato bato ni ukuvuga bajya batagira akazi babiri mizi bakarasa mu mashyirahamwe nabo bakagira ijambo bakagira aho bavugira umuntu wese afite icyiyumviro akaronkaho agisohorera akaronkaho ashobora icyiyumviro cyiwe
wowe wibaza ko ahanini uruharagoba ku mufasoni cyangwa rwoba ku mushinga ntahe
ndiko ndabiraba uruharagoba ku mufasoni kuko umufasoni ubu arafite ibikorwa byinshi aho karikorera mu muryango yego
nuko rero urakoze ugira umunsi mwiza
yego mimi murakoze cyane mwakoze ku mijambo nkaba nifurije umunsi mukuru mwiza abakenyezi bose mu gihugu cyacu n'abari hanze reka narabifite
urakoze ugira umunsi mwiza turase na Eric ku yindi murongo wa telefone Eric ikaze
murakoze cyane ku ijuru rya Amerika
uherereye he
nirikwa bizumiremye Eric ndi Kigali mu Rwanda
nduga ku ijambo
nagira ngo bwa mbere na mbere banze nifurize umunsi mwiza abamama n'abashiki bacu bagubwe neza rwose bawurye neza icyo nagira ngo mvuge ku ruhande rw'aho mba ndi mu Rwanda rwose umunsi mukuru abadamu cyangwa abamama bacu n'abashiki bacu bawizihije neza bigaragare ko mu by'ukuri bashubijwe ijambo
gute
kuko muri ubu buryo ngiye kuvuga muri ubu buryo
yego
iyo urebye abadamu cyangwa abakobwa bafite imyanya mu buyobozi ubona ari benshi cyane kurusha mbere hose. Niho aho niho mera mvuga ko aba mama bacu na bashiki bacu bashubije ijambo kabisa, ibyo twabishimira leta. Niyo mpamvu mvuga ngo umunsi mwiza kuri mwe mwese, mugira uruhare mufashe Imana kurema kabisa, umunsi ugomeze ubaryohere ubabere mwiza, nicyo najya ngo mvuge.
Hanyuma ho hambavu yuko ngo baraseruka bari mu nzego bagize kibarubahirizwa miryango, naho agateka kabo karubahirizwa ga Eric.
Urabona nk'aha tuba turi i Kigali ku ruhande rumwe mu mujyi, cyane cyane agateka kabo karubahirizwa, ariko ku rundi ruhande uimanutse mu epfo mu byaro hari abagore nyine bataramenya agaciro kabo bakitinya mukunda. Ariko urebye mu mujyi kugera, nimba twavuga ko wenda mu mujyi ari uko abenshi baba bafite akazi binjiza n'abagabo binjiza, nta mugabo yapfa kumusuzugura ngo amugurira isabune cyangwa amugurira amavuta cyangwa amugurira igitenge nawe abasha kubyigurira. Mu mujyi rwose no mu cyaro hagiye hameze nk'uko mu mujyi hameze, haba ari paradizo ndakubwiye.
Hakogwa iki none kugira ngo ibyo ushima mu mujyi biboneke no mu cyaro?
Ikintu cyakorwa cyakorwa no mu cyaro kugira ngo hamere nko mu mujyi, ndumva ubuyobozi bwamanuka hepfo bukashishikariza abadamu bagakora inama, bakabakuramo ubuntu by'ubwoba. Mu cyaro baracyafite ibintu by'ubwoba byo kwitinya, nibaza aho bagira ubwoba bwo kujya mu nkiko yo kwegera abayobozi ngo babwire ibibazo byabo, kuko hari umuntu mushaka kuganira wo mu cyaro akayakubwira ko atabasha guhagarara imbere y'umukuru w'umurenge ngo avuge ikibazo yaba yagiranye n'umugabo cyangwa wenda yahohotewe. Usanga kenshi ikintu kibura mu cyaro kugira ngo hamere nko mu mijyi, ikidejite ya mbere ni ubukene no kubura akazi. Icya kabiri ni ukwitinya. Njye mbona ari ibyo bintu bikwiye guhagurukirwa kugira ngo abadamu bo mu cyaro bagire uburenganzira bungana n'abadamu bo mu mujyi.
Urakoze cyane Eric, ubwira umunsi mwiza.
Murakoze, mbifurije umunsi mwiza abadamu mwese n'abakobwa. Murakoze.
Ego, turase na Jeannette ku yindi murongo wa telefone. Jeannette ikadze. Uherereye ga Jeannette? Uherereye he?
Yawandi mu nkambi y'impunzi Mahama.
Umunsi mukuru mwiza Jeannette, hama ugusanze gute uno munsi?
Ego, murakoze cyane. Umunsi mukuru uyu munsi tubona neza. Ego, twakomeza kuwuhimbaza, uretse ko tuko turawuhimbaza tutari mu gihugu iwacu. Ariko turagerageza uko dushoboye tukifatafata nyene nk'uko twamye abarundi kazi twifatafata. Tukagerageza guhurira hamwe n'abandi bakenyezi bacu. Hanyuma tugashimira Imana kubw'uyu munsi mukuru wacu. N'ubu uravyumva ko twari mu rusengero dushima Imana. Turagerageza nyine tukawuhimbaza muri duke tuba dufise, tugahurira hamwe tugasangirira hamwe hanyuma tukanezerwa. Yego, nuko twagiye kuwuhimbaza.
Nuko mwawuhimbaje. Hamagajane aho onye Mahama, ingorane zihariye ku bapfasoni bahahungiye ni nk'iza?
Ingorane zihariye ku bapfasoni bahahungiye zirahari. Bizanye n'uko turi mu gihugu cy'ubuhungiro, twahunze dukora ariko dufite dukora, twahunze tudandaza ubuntu bafite badandaza. Nyine ingorane ntitwozibura, kuko murazi ko umupfasoni akenera utuntu twinshi haba mu mibereho. Umuntu ngore akenera utuntu cyane tumufasha mu buzima. Nicyo bituma rero mu buzima bw'ubuhungiro tuzagerageza nyine tukifatafata, ariko ntibiba byoroshye.
Hari akantu wari uvuze mu kanya Jeannette, uvuga ngo n'umunsi basanze mu buhungiro uno mwaka w'2020 ni umwaka twavuga yuko udasanzwe ku Burundi, burindiriye amatora abaye, mu gihe habaye impari nyinshi zaje zitegwa n'ikiringo kidahurizwa ko na bose cha perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza. Mwebwe nk'abafasoni bahunze, mwiteze iki kuri ayo matora yo mu Burundi?
Kuri twebwe twahunze turiteze ko hoba impinduka mu gihugu. hanyuma tugashobora gutahuka mu gihugu cyacu. Nico turiririje n'umurango, turiko turasenga Imana kugira ngo abo banyepolitike bumvikane barabe ingene byogenda, hanyuma amatora agende neza, amahoro agaruke mu gihugu, natwe abavyeyi tugaruke mu gihugu iwacu, turonka aho turererera ibibondo. Nico batwaravyaye, hanyuma ngo abana bacu bakuriye mu gahinga hanze y'igihugu cyacu, ntacyo tuba dufise tubaraze, nta naho tuba dufise tubasize, ariko amahoro abonetse tugataha byo tunezera cyane. Yego, cyangwa nyine ni ukuri muri make turifuza nyine ko haboneka amahoro, hanyuma umuntu wese akidegemza mu gihugu iwabo.
Izo mpinduka nk'uwo kubwira ngo zishire mu migabane nk'itatu ABC, wovuga ngo zoba nk'iza?
Impinduka ya mbere ni impinduka mu byerekeye ibya politike. Abanyepolitike nyene bakumvikana, hanyuma bakamenya ingene bayobora abanyagihugu babo Imana yabahaye kurongora. Ikigira kabiri cyifuza ni uko igihugu cyacu ubukene bukirangwamo bwohera n'ukuri, kikaba igihugu kirimo ibyo kurya n'ibyo kugaburira abandi. Je nakuze mbona iwacu hari indya nyinshi, ariko ubu hari inzara, hari ubukene, ibyo bigahera tukabwira igihugu cyiza giteze amata nk'ubuki nk'uko basokuru bati turaze. Ikigira gatatu ni uko bene Burundi nabo twofatana mu nda, tukarengera amoko, tukarengera imiryango, tukarengera imigambwe, cyangwa tukarengera intara, hanyuma tukubaka igihugu cyacu Imana yaduhaye twese dushyize hamwe. Numva ibintu bitatu navuga byari.
Yego, kandi ngira ngo reka tukwifurize yuko uko byifunze ariko byogenda.
Yego, murakoze cyane.
Yego, none Gajane, hari abandi bafasoni muri kumwe ngaho kugira ngo nabo twumve ingene ico bagona?
Abafasoni twari kumwe ariko ubu ntibari hafi, bari mu rusengero. Je nagiye kure kubera umuziki, kuko umuziki sinabumva. Ntibanyegerega.
Oya, ntacu. Hama ayo masengesho yanyu musengera hamwe, idimwe rimwe rifise abaryo barizamo canke musengera muri rusange?
Oya, hageze nk'uyu munsi turagira ibikorane by'abagore, tugahuza n'amasengero avuye hirya no hino mu nkambi. Twese tukajya hamwe tugasenga Imana, tugashimira Imana nk'abagore nyine b'abarundikazi twahunze dusenga, tukajya hamwe tugasenga, tugashimira Imana. Tumajije imyaka itanu mu buhungiro, hanyuma n'ukuri ibintu bikagenda neza. Nakubwiye ko na dukeyi tuba dushyize tudushyira hamwe, hanyuma tukadusangira.
Yego, ico gikorane c'uno munsi catanguye uno munsi, kizomara umunsi umwe?
Twagitanguye kuva kuwa gatanu, tugisozereye uyu munsi.
Hama ibikorane nk'ivyo ubundi hari igihe usanga bifise intumbero, mwebwe intumbero yanyu ni ya?
Intumbero yacu ni nyene yari nko yo kwifatanya n'abagore b'abarundikazi kugira tunezerwe, twifurizanye umunsi mukuru mwiza mpuzamakungu w'abakenyezi.
Urakoze cane gose, ndakwifuriza umunsi mukuru mwiza Janete. Niwasubira impande yabo bakenyezi bose muri kumwe, ati ijwi ry'Amerika rirabazirikana cane.
Yego, murakoze cane.
Urakoze umunsi mukuru mwiza.
Yego, murakoze cyane.
Nshuti bakunzi b'ijwi ry'Amerika, ushaka kuri umupfasoni umwigeme uri kuratwumviriza aho uherereye, ukaba wumva ushaka nawe kutubwira ingene uriko urahimbaza uno munsi, ushaka kutubipa kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ndasubiramo, ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ino nimero mushobora kuyibipako kuri WhatsApp canke mukabipako kuri nimero ya telefone duca tubihamagarira. Gerard, turi kumwe? Turaho. Uherereye mu Rumonge? Haravugwa make ariko telefone yawe ivuga nabi. Uri kuravuga telefone yawe ntiyumvikana neza.
Ndirumvikana
ubu. Ni sawa, wari uvuze ngo
ati sawara yuko mwishu mazuri hajete kuko haliho ama usenga wa kipeti bara asashuna abi mungo change okubwa wabaye asangarenda kwa kuchunga imigambi yabo twobwa ati rero mwishu mazuri hajete nuko tume gusaka bishasha tuhabihinduka urabona yuko yamare leta muri Afrika akibye cyane cyane aho batane bakagata mu bitiri komeye cyo kimwe n'abantu mugabo mu Burundi na se transporta n'icyo mugabo tugomba yuko nka matera y'iminite ugira nka transenga ugira ngo babone yuko nabo nyine batane bige kuko urabona yuko nabo nyine barashoboye barabika amashuri kandi bakabandanya bice imbere mu migambi yabo
ugashaka yuko bakongerwa ibyo bice kubera iki
kubera yuko nabo nyine barafise nabo ikaraba ama nama poste mani mani ikora yashobora prema bo yashobora nabo nyene kugira ngo abananye bite bidere kuko nabo nayo kuna nyene barenganije
urakoze ugira umunsi mwiza
ndabasa namwe
ego Steve turi kumwe
bacane
uherereye
ndi hano Kigali mu Rwanda
uwo munsi uri kurahimbaza gute ngaho mu Rwanda
wana abuganda no kuri ndabona ibintu bimeze neza nta kibazo ubona abadamu bose aho bari bishimye bavuga ati ni umunsi mukuru w'abadamu kabisa ibintu bimeze neza hanyuma nari nshaka akabazo ndari n'intebe ahantu nshaka gutanga mfatiye nk'akarorero nko mu Burundi wacu urebye mu nzego nyobozi zihari abadamu baba ari bake cyane hanyuma ikindi nshaka kuvuga ni kugira ngo abadamu bakwiye kubaha agaciro ndaje nk'akarorero wa mudamu ufunzwe n'umwana wiwe bagira ngo umugabo wiwe yarahunze kandi umudamu ndagihera yuko babivuga numva bavuga ngo uyu mugabo wiwe byatumye agenda umudamu ntahahuriwe nazo abantu rya kara leta y'u Burundi yabihari cyane iyindi yose zoza ko ikwiye guhanira umuntu icyaha yakoze ikareka kuziza icyaha undi yakoze
aho kugira ngo abantu babyumve neza uyo mudamu uri kuravuga ni mudamu yitwa Aline Ndikumana
yego
hanyuma afunganywe n'umwana wiwe w'amezi atandatu haheze igihe cy'amezi atandatu apfunzwe amaze igihe cy'amezi atandatu apfunzwe umwana wiwe ntarakwiza n'imyaka itatu afite imyaka ibiri n'ayandi mezi makenya bamufashe bari ko barondera umugabo wiwe bakamubura
ujya mudamu nyine niyo ndiko ndavuga bito byirukana ko abadamu nta gakiri bafite cyangwa se na ari kurengana atazi icyase yakoze yaba bafiye gufata umwanzuro umuntu wese usibye kuvuga ngo agakire kudamu umuntu wese agomba kugira icyaha yakoze akareka kugira ikindi yakoze kuko ni abantu batatu batatu umugabo n'umwana n'umugore ni abantu batatu batandukanye
urakoze ugira umunsi mwiza
aho cyane mu murakoze mu gihe byiza ibya Amerika turabakunda
turafise parfaite ku murongo wa telefone parfaite ikaze nayo mvuze ngo umwaka mwiza umunsi mukuru mwiza wa pasoni parfaite
murakoze namwe kandi
uherereye
ndi murumonge mu Burundi
wawuhimbaje gute none
tuge tuzohimbaze ejo kubera wahuriranye n'umunsi w'imana
hanyuma n'umunsi wasanze gute abapfasoni mu Rumonge ndetse ngaho mu Rumonge abapfasoni baho barakerebutse bari mu bikorwa bitandukanye byo kudandaza byo kubwira iki ubasanze bimeze gute
abakenyezi turatekanye n'uwese abeshejweho no gukora kuko nicyo kiranga umukenyezi kuko umukenyezi ari we yubaka urugo ibikorwa nibyo turanga udusanze rero turi ku kivi turiko turakora kugira ngo twiteze imbere
hanyuma rero amateka yanyu nayo muri rusange
amateka nahatagira ngo de bimeze neza kuko umukenyezi igihatekaniwe mu rugo rwiwe agashobora gutunga umuryango agashobora kuba yivuza agashobora kuba akibwenge cyane cyane kuko guca ubwemezo bituma umuntu atera imbere nusha mvuga yuko umukenyezi amateka bameze neza kuko ubuzima nakatihabwa umukenyezi rero mu gihe ashobora kuvugwa ashobora gutunga umuryango neza ibyo biratuma umuntu yavuga ati turatekana
hari abakomeje kubivuga no muri kino kiganiro babigarutse ko bavuga ngo abapfasoni mu Burundi ngo muhabwe imyanya ikomeye bya bice 30 birenze na kure babirenze ko we wicura kivuga kwigi imyanya mufise mu buyobozi irakwiye irakwiye kongerezwa canke
ntishobora gukwira ntirakwira ahubwo nibaza yuko muri iki gihe twimije amatora bizokwira kuko ngira ngo birategekane yongera ngo no mu bwiza shingiro twatoye mu minsi iheze dutegerezwa kuja mu bafata ingingo kuko ingingo nyinshi ziba zitwerekeye kuko no mu bice byinshi by'abantu bari mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane abakenyezi nibo benshi mu gihe rero dufise ibice bike kandi ariko byo turi benshi urumva no kuvuga ko bashaka dufatira ingingo natwe dufatira ingingo dutwerekeye tutarimwo usanga kenshi hari ibibazo biturengeye
hanyuma ga parfait baravuga ngo bavuze ku muntu ya telefone ari mu Rwanda aho yavuze ngo barashima hiterambere rigeze ku mufasoni ati mugabo hagati mu gihugu iyo terambere ntiriraha umfasoni ntaramenya amateka yewe ntaragirike tugize imana wewe duhamagaye nawe uri hagati mu gihugu cy'u Burundi ho vyifashe gutu umfasoni wa ruguru anganya gutera imbere n'uwo mu gisagara bavyumva co kimwe naho rumonga ari gisagara haracari hagati mu gihugu
mu bisanzwe mu gutera imbere k'umukenyezi iterambere ry'umukenyezi rimuvako kandi rikongarika mugarukako nukuvuga rero ngo umukenyezi niwe nyene yiteza imbere umudu w'amashira hamwe kuja hamwe n'abandi gukorana n'abandi no hagati mu gihugu byarahashitse mu gihe rero abantu bakorera hamwe nta kibuza ko batera imbere urumva ubwiye mu bandi uratera imbere mu gisagara batera imbere kwabo mugano mu gihugu hagati n'abatera imbere kwabo kubera yuko baba bakora mu mashira hamwe batezanye imbere bagafashanya kuko tubiri tuvurana ubupfu
yego aho mu rumonge nahandi hatandukanye hagwiriye ibikorwa by'ubucuruzi hakunze kuvuga ikibazo cyo guharika caza kibangamira n'abapfasoni baharikwa kiracahavugwa ga parfait
kihavugwa cyane cyane gose kuko akenshi nkaho duherereye usanga hari abantu bari mu dini ya Islam rero nk'abo bantu usanga umenga barabire kuriwe ariko no handi mu giho mu bandi batari muri dini barabikora cyane kubera yuko abenshi bitwaza uko kwegera abo bene wabo babana usanga imigenzo isa n'uko kuvuga yuko hoba nkungahaye n'imigenzo menga n'imigenzo ariko hari ukuntu bari babitujije bavuga yuko umuntu wese yandikanwa n'umuntu umwe muri eta civile nibaza ko mu minsi izaba byagabanutse
amatuki vuga kuri ivyo nyene ivyo vy'imirimo itandukanye ituma bamwe nabandi baja mu ngeso haba izo guharika canke kugira iki ndibuka hari abafasoni bigeze ko bakora imirimo yo kuroba ngaho mu rumonge bikaviramwo ingorane mu miryango yabo bavuga ngo uko kuja kuroba bituma baja mu bindi mu zindi ngeso mbi baka abashinga ntahe bagasaba yuko abafasoni batosubira kuroba ico kibazo kigeze he
mwisanzwe ntikwari ukuroba bari abantu bitwa abapishi bo baba bantu bari bafite akazi impande y'ikiyaga cya Tanganyika bakajya kurondera ibyo abarozi bafungura mw'ico gihe rero abarozi kenshi kubera yuko baba basize imiryango ruguru baca basanga kubera begeranye cyane n'abo bakenyezi bakorera aho ku Tanganyika ugasanga bagiye mu bindi nk'ubuhumbu n'ibiki no guharika bikaca bijyamo ariko nyakubahura amatari yarabitujije ubuuye nta mufasoni akiri ku Tanganyika ubuuye hateka abahungu cyangwa abagabo nibo bakora ku mpande y'ikiyaga Tanganyika abakenyezi bajya kudandaza gusa barangura imboga bongera bazidandaza
nta kumigwa none dihavarika abamwe mu gihe abari batungishijwe nako kazi kuko gashobora gutungisha abantu
ego mugabo udatungishijwe naka utungishwa n'akandi kandi mu gihe ari ibintu bihungabanya umutekano kuko nk'ibyo bihungabanya umutekano kuko bihungabanya agateka k'umukenyezi w'ubundi aba yasigaye rugo no kuvuga yuko ukijije kimwe hariho n'ikindi gitinda kigatora inzira
Na kabadije akakabadze bamwe mu Barundi kazi bahungiye bari hanze igihugu nawe reka kuri ngaho ndakakubaze amatora y'ibihumbi 2020 ngaho twagezemo ni mu kwa gatanu uno mwaka nyene urayagona kwiki nk'umupfasoniga parfait
jene wadako adoge ndaneza kandi twese adodo shikana ko ntego nziza nabo bene wacu bari hanze y'igihugu bazonke akajya kugaruka mu gihugu.
Nuko rero parfaite wakoze cyane kuri kano kanya utubwire ico gona nka mufaso ni kuri no munsi munza makungu wabahari. Tukwifurize kubandanya uhimbaza n'abafasoni muri kumwe ngaho mu rumonge mutije rya Amerika yabazirikana. Murakoze cyane. Abafasoni muri ko muratwumviriza vy'ukuri turashaka ko mugira uruhara mu biganiro vy'abagenewe no munsi novuga yuko dushimira cyane gose abafasoni bari ko araduhamagara bari ko araterera ivyumviro twatukeneye cyane gose yuko muba kumwe natwe mu biganiro bitandukanye kugira ngo twumve ico mugona twumve ico mwibaza ku biganiro bibatunganiriza ukabusa ga telefone ufitsemo tubinite two kubipa tubipe kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Cyril uratwumva?
Ndabumva cyane.
Uherereye he?
Ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda akarere ka Kayanza umurenge wa Gahene.
Duga ku ijambo.
Yego mbanje kubaramutsa mwebwe banyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Natwe twiriwe neza inama igihugu cy'u Rwanda tumeze neza.
Yego
kubijyanye rero n'uyu munsi wahari wabari n'abategarugori ni umunsi rwose ubona yuko wazigihe kuko mbere uko umwari n'umutegarugori uko yari afashwe ntabwo ariko kuri ubu ngubu bimeze ubona yuko ubu ngubu rwose umudamu hari cyangwa se umukobwa bafitiye icyizere babifite nta kwitinya bakigira kuko ubungubu bajya mu mashyirahamwe mu bidina bitandukanye bagakora amatsinda rwose ugasanga bari kwiteza imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye. Mbere umugore ntabwo yahabwaga ijambo, umugore ni wa muntu wahoraga nyine wahezwa iyo mu gikari nyine hari ibikorwa bimwe na bimwe atabasha kuba yagiramo uruhare no mu bintu by'izungura nabyo ntabwo bari wasanga nyine umwana w'umukobwa atazungura ariko urabona ko kuri ubu ngubu reka mvuge kuri Leta y'u Rwanda kuko ndi mu gihugu cy'u Rwanda ubona ko yabishyizemo ingufu ubona ko ari ibintu rwose byiza cyane umudamu cyangwa se umukobwa arakunzwe kandi arubashywe mu kigero cye. Ubona yuko rwose n'uyu munsi buri mudamu ahari urana ko yishimiye uyu munsi ndatekereza uzahimbazwa twebwe ku munsi w'ejo kuko uyu munsi ni muri weekend uzahimbazwa ku munsi w'ejo nyine ubona yuko ari ibintu rwose bifite ireme n'ibintu byiza cyane nkatwe n'abagabo nkatwe abagabo turabishima cyane kuko ku mugore wawe kuba azwi yubahwa ahabwa agaciro k'umuntu ibintu bimeseze cyane nawe umugabo biragufasha kuko ubu ngubu mbere umudamu ntabwo yabaga yabasha kuba yakora ubwo buryo bwo kwiteza imbere ariko ubu ngubu ashobora kugufasha rwose ku buryo ari ahandi umunyu udashobora kubura bavuge ngo umugabo w'umunyu wabuze nawe ubwe ashobora kuba yawugura rwose bitewe n'ubwo bwizigame bwe. Ubona nyine ko ari ibintu bishimishije rwose aho bari bajye bumva yuko bahawe ijambo bajye bigirira icyizere mu bintu byose kuko ntabwo babiheshwemo.
Nuko urakoze cyane Cyril, ugira umunsi mwiza.
Diane murakoze cyane namwe mugira umunsi mwiza.
Yego komen. Turasi na Beninye, Beninye ikadze. Umunsi mukuru mwiza.
Yego namwe twese tusangire.
Wawuhimbaje gute?
Twebwe hano muri Opera Time nembwe uko twizihije umunsi mukuru w'aba mama wadusanze turi mu bibazo bikomeye by'intambara ku mwaka ushize ntabwo twabashije kwizihiza ariko uyu munsi twabikoze nko mu buryo bwo kunama kugira icyunama cy'aba mama badusize n'abapfushije abagabo babo n'abana babo n'ababaye viyozi.
Numva mwa mutorohewe cyane gose ama ivyo vyabereye hehe Gabenini?
Zabereye muri Minembwe centre nyine muri commune ya Minembwe.
Hanyuma hambavu y'ivyo tubwiye kandi abo mwabuze biruhukira amahoro uwo munsi nk'abapfasoni ubasanze bimeze gute mu byiterambere ryanyu ngaho muri Minembwe?
Iterambere rya hano muri Minembwe abagore umusanzwe ntagiye tugira ni rikeya, ariko nubwo twari dufite ibibazo by'intambara twari dusanzwe tugira rikeya. Niyo mpamvu rero twifatikanyije n'abacu ba mama babuze abana babo bakabura n'abagore bakabura n'abagabo bito bakagira ibibazo n'abafashwe ku ngufu. Twebwe twawufashe n'umunsi wo kwibuka ibibazo twagiye ducamwo muri iyi myaka ibiri yose ishize.
Hanyuma kuri ivyo bibazo mwagiye muvuga tuti tubifatire kuri bino bibazo twaciyemo nk'abamama nk'abapfasoni bo ngaha muri Minembwe, hari ico mwabonye gishobora kuzobatuma kubirinda kubibuza kubikumira?
Ico twasabye nuko guverinoma yodufasha niyo yonyine ishobora kugarura umutekano kugira ngo umunsi mukuru w'abagore nk'iki gihe nusiba gushika uzosange noneho tutari mu bibazo nk'ibyo twahuyemo. Ikindi kandi bishobora kudufasha na ama organization international ndetse na ONU ikamenya ibibazo twagize mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe.
Nuko nuko urakoze cyane rero mbe ninye ngaho muri Minembwe, ugira umunsi mwiza.
Yego murakoze nawe.
Yego ugira umunsi mukuru mwiza. N'abapfasoni bose muri ngaho muri Minembwe, ijwi rya Amerika turabazirikana cyane, twemera ko ahari umupfasoni iterambere riharangwa, nico gituma dushaka no kubaha umwanya ukomeye mu biganiro byacu.
Ego
urakoze cyane.
Ego mwatuzirikanye mugakunda kuvugana natwe nubwo turi mu bihe bitoroshye.
Mukomere cyane muri nkomezi zisi niko babita.
Ego
urakoze. Ego twese nakwizera kwizera ikadze.
Allo?
Oui, ikadze kwizera.
Ego murakoze.
Uherereye
Jemere mu cha Zambia, abantu murundi.
Ukabura murundi. Nagomba mvuge ngo umunsi mukuru mwiza ku mufasoni wawe nimba umufisi ramufisi.
Ego.
Tumwifurize umunsi mukuru mwiza re.
Murakoze cyane.
Muri kumwe?
Oya, ari hafi.
Nagomba nce mbanza ndamugusaba bari we tuvugana gusumba wewe. Nuko rero byagenze gute uwo munsi wahimbaje gutubuze kuri muri Zambia?
Ego.
Lusaka canka majaye?
Ndi mu Lusaka.
Ego umunsi wahimbaje gute?
Bo kubwanje nifurije umupfasoni wanje umunsi mukuru mwiza w'abapfasoni. Ariko ahanini mu ijambo rimwe nagira ngira ico nshikirije ijwi rya Amerika.
Ego
uyu munsi mukuru kubwanje mbona ko umunsi mukuru w'abapfasoni ari mwiza cyane, ariko hakaba kandi uduhaze nk'abantu benshi bibaha agaciro k'umunsi umunsi mukuru. Ariko igikuru ku bapfasoni ni kubyanje nibaza ko ari uguha agaciro ibyiyumviro byabo na cyane cyane mu kuntu wo kwifata kuri uyu munsi mukuru imbere y'umunsi mukuru uko imbere y'ukuba bonyene bakajya hamwe bagahanura nayo ikuntu bo mu ngo zabo imyifato bogira ku bafasha babo gutyo n'abafasha babo bashobora kubaha agaciro karenze. Ego
wewe ukabona ko uko bigenda uko biriko biragenda rero sikubwa byari bibwije kugenda muri make
bo mu bisanzwe ko biko biragenda n'ivyo ntawo bigaya ariko nk'abapfasoni benshi baja guhimbaza umunsi mukuru batazi ishingiro yawo. Umunsi mukuru w'abapfasoni benshi baja kuwuhimbaza bango no munsi n'umunsi mukuru wacu ariko batawuha agaciro.
Hanyuma uka ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo bawuha agaciro bamenye impamvu babigira?
Ikintu cya mbere na mbere habaho inyigisho muri bo nyene, nshinze nibaza ko utangwa akari inyigisho muri bo nyene bakagenda guhimba bakagira aho bahimbaza wa munsi mukuru biyumva bo nyene ku gaciro bafise mu muryango n'ibyumviro byabo baba basafise umuryango bakabishyigikira kubera ko babihaye agateka bo nyene. Ariko benshi yego n'iki bose ariko benshi muri bo bajya bumva ngo ni umunsi mukuru w'abapfasoni ariko baki hagaci atagaciro bawuhereza umunsi wabo
ngira ngo baravyumvise namwe muzoze muri yo fashamo nk'abashinga nta
ego
ego urakoze rero kwizera ngaho muri Zambia ugira umunsi mwiza
ego nange murakoze cyane kunyakuru
ego twese n'undi mufaso niwe ndari ku murongo wa telefone muhinga bw'ivyuma tubwiye ko adashobye kumva izina giwe umbwira akazina kawe hama ndakwifuriza umunsi mukuru mwiza Consolata, umunsi mukuru mwiza.
Aya.
Ne, uherereye he ga consola?
Twiriri wiki.
Uherereye he uramajahe?
Nyarugusu.
Nyarugusu mwikambi ngaho muri Tanzania.
Eh.
Umunsi mukuru mwa uhimbaje gute wabagenewe?
Umunsi mukuru ntawe twabonye
twebwe. Eh. Ku byagenze uzobejo. Benshi nivyo babishize jo abandi kwa kabiri kuko bavuga ko vyaguye ku munsi wa Mungu. Hanyuma ariko muri rusangi umupfaso ni ngaho muri Nyarugusu afaso ni mwahahungiye mubayeho gutubuzima bwanyu.
Sebenga hakanye mituhabaye dufashwe nabi twamira kundi mwe nkingurube ntabwo tuvuga ngo turaginga tutomoye neza.
Izo ngya zimwe mwamako nizaye.
Nubusoya bwo nyene namanjogeri ariko bigera baduhindurira iyo muturindikiye umuceri uwo muceri bace baguma bawurya kandi ngaha isoko baragigaye ntituronka naho dusumira intuntu zeri dufashwe nabi
bambi hanyuma ayo muragerageza gushikiriza izo ngorane zanyu ababajejwe
turashishikara kudushikiriza ariko umenya ntibishike imbere
bababwira gute
ni hari ho batubwira ngo ntizeye abajeje kugiyo oye mu bindi bihugu n'abakongomani bonyene ngo twebwe impunzi nta gihugu cya kabiri dufite
oye hama iyo muri ko murababwira ko ico kibazo naco c'imfungurwa wavuze amanjegeri ngira nibwo bwishaza hamwe n'ivyo bindi batabahindurira baca babwira gute ni kibazo bategekanya kuzotorera umuti muri kazoza
ya anta kibategekanye batubwira kituko bavyiga ni tugende mu Burundi kandi bagomba no kuduhungura ku ngufu
hanyuma ga consolata ikindi kibazo na cyo cyo mutekano gikomeje kuvugwa mu makambi yandi yangaho muri Tanzania mwebwe kirabakira havugwa kubaja kurondera inkwi hanze
umutekano mubi muke na jango ho cyavuga ngahe nyarugusu kugira bo ducungereye umutekano akaba ari bene bagaruka kutubuza amahoro
abashinga ntahe barabashigikira muri ivyo bibazo murimwo bakabakingira bakagerageza kubabuza kuja kurondera izo nki kugira ngo abari bo bagenda
oya
ntibabashigikira
ntibabashigikira
ha mugasaba iki inzego zitandukanye ga consulate inzego zitandukanye
ndosaba jewe zihabo sikosorata nuko mwotwunguruza mukadukura mu kandi yo ngahe nyarugusu
twebwe ivyo sivyo bo ngira ngo bariko baravyumva bo babira aba abo ni ba RCR nabandi ya mashami ya oni abajeje
hanyuma bakongera bakaduhindurira n'isungu gaje kujya akaduhereza n'ubwidegenge bukwiye isoko ntayo ni kucurira amahera gusa nafata nayo dufite turi impunzi
kwihangana cane hanyuma hanyuma abana banyu bo bubite kuko iyo tuvuze umufasoni twumva n'umwana barigishwa baraja ku
masoko ibitaro byarugawe tugiye ku bitaro nta miti turonka atubwira ngo nitugende tugure mu maforomasi iyo natwatira amahera dufite yo kugura
hanyuma abana banyu baraja ku ishuri
abana nyine bariga bariga muga nabi nabi nyene barabura ibikoresho hari abo batanga nk'utwo turato bamwe bakabura abandi bakaronka nk'ayo makayi abandi bamwe bakaronka abandi bagakena umva rero niko bimeze
ni ukwihangana cyane consolata hanyuma hari Burundi burinjira amatora mu mezi mu kwezi kwa gatano kuvuga hasigaye amezi abiri gusa witeze iki kuri ayo matora nk'impunzi y'umurundi w'umufasoni uvyiteze kwike
niyo mu Burundi haba amatora neza kiroheza kigende mugaba rike kuduhungura ku ngufu
no kurakoze cyane konsola
aya
ugira umunsi mwiza
namwe mugira umunsi mwiza
nabandi bafasoni muri kumwe ngaho nyarugusu tije rya Amerika ari afise ku mutima cyane
aya
mbe hari umufasoni wundi muri kumwe iruhande yawe harundi mufasoni muri kumwe
oya ndi kumwe n'umupapa
uri kumwe n'umupapa yego nurakoze cyane rero urabibwira abandi bafasoni muri kumwe ngaho
aya
urakoze cyane
sawa
ego twakire Adelar umugura mwiza nawe w'inshuti yacu tose na Adelar ikaze
amahoro cyane
uherereye he
jewe mperene neza ngaha gushumbura mu Burundi mucharama muri katye charamato
charama haravugwa make
charama no kwitrashima nagerageje guca hirya no hino na nkitse mu kanya nayuvuye hirya no hino asha hano utse nshambona ubari bose buzuye mu badamu
bisokanye canke babasokanye
bo je nagerageje twari kumwe n'abagenzi na Jeff ko ndacara umujene eh twari kumwe n'abagenzi banje kwe twagiye hirya no hino kabisa natwe mbona abagabo batwibagiye cyane
babibagiye gute none ngo ega ngo iminsi yose ni gwanyu niko bahora batwenza bavuga ngo mwabahaye umunsi umwe gusa
iyi
minsi yose ngo ni gwanyu bo bironke umunsi umwe gusa witari ku munani kwa gatatu
aya bashimishi myinshi kwera urabona imubye kuri abajeje gatya kazi na muntu usanga byose byahereye kwa damu
aha nuko urumva mwabatebeje kubateza imbere nikure ngo bari mu kabare ngaho mucarama ubare bwuzemwe abagore
yee munagerageje gucana weshi no kwetwe tuvuye no mu kikiro cyano ze cha umurimbyi yaje mu Tanzania
eh
Nukurugye kuraba abadamu inkumi simwe bo nizo gusazigendera no kuri Burundi hari abantu bakobwa benshi n'inkumi
Muri rusangi rero ba uhimbaje neza
Nukuri biraryoshe cyane biraryoshe ariko rero kuzarabana na bo no mu no wa no wa mama bagahindura kuko nabo bene barashikuntu mu rugo urugo mama gasanga yifatiye umugabo gasanga sinze kare ibintu byo kubaha n'umva ngo n'imiti baradayitanga se
ariko namwe murababesherera rimwe na rimwe
birashika dore gasanga birabaho rye sinze ko bari igende bigenda ariko birashika
ni uba kuzotubarira
ndaje ari mu minsi kweri
nuko rero hanyuma uwe uratubwiye ko mu Burundi bimeze neza kandi urakoze ngira nico washaka kutubwira
Burundi meze neza yego
urakoze cyane
sinzi naje nari kumwe na bo n'abasheri babiri cyangwa kuko no bahamwe umwe
umukenyezi abakenyezi
yego
bampe bampe turi kumwe uwa mbere ni inde dufise
uwa mbere ni grace
umunsi mukuru mwiza
watweshe
wagusokanye wenda byumva
Ashe agiye gero sinishiye wacu.
Wahimbaje neza. Wahimbaje neza.
Cyane n'ukuri ndabishimye.
Ndakwifuriza umunsi mukuru mwiza rero.
Watwese nange ndakwifuriza.
Urakoze cyane. Uwo mundi muri kumwe nawe ninde?
Ikayivugire.
Na urinde?
Ornella.
Ornella umunsi mukuru mwiza. None urumufasoni canke urumwigeme?
Yende umwigeme.
Twese biraturaba baba bigeme baba bapfasoni. Wahimbaje neza rero.
Asha nukuri ndawuhimbaje no ndacawuhimbaje.
Bakomeze babafate neza.
Ego.
Urakoze ugira umunsi mwiza. Ego, nshuti bakunzi makoze kubana na Jeridiane na hazo mikino kiganiro muri sanga cuno umunsi mumva cari gishimikiye ku munsi mpuzamakungu wahariwe abapfasoni. Reka ndabifurize abapfasoni dukorana ngaha ku ijwi rya Amerika mperereye kuri Assumpta Kabuyi, ni mugenzi wacu Kigali mu Rwanda, ejo ni Mukankusi, Fatuma Limasi Karara, Oriane Itangishaka. Mugira umunsi mukuru mwiza. Namwebwe abapfasoni batandukanye mutwumviriza muduha makuru, tuyifurije umunsi mukuru mwiza. Jeridiane na hazo mumva kuri mikro turongera igice cya 12 ku makuru ngiye kubategurira yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi na ingenieur Nick bari kumwe muhinga bw'ivyuma nabo nyene bambwiye ngo umunsi mukuru mwiza kuri mwe mwese bapfasoni muri komuna twumviritse.